Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi. Ikiganiro muri isanga gitangura saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu. Ubujana ni ubumuga bukunda kwibonekeza ku bana bavutse, aho usanga bafise umunwa usadutse. Mbega ubwo bumuga bwoba buhari aho muherereye? Mbega mu buzi kwiki? Mu kiganiro muri isanga mukanya turaza gucirya nino ibijanye n'ubwo bumuga. Mu rundi kene nimero zanyu nkuko bisanzwe ku rubuga rwacu rwa Facebook, aho dushobora kubahamagara mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro kuri ubu bumuga bw'ubujana. Adresse yacu ya Facebook nkuko bisanzwe mushobora kutwandikira ko ni Radio yacu VOA. Radio yacu VOA, mutwandikire nimero zanyu tubahamagare muterere. Ikaze neza mwese.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ya Amerika ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Muri isanga yo ku munsi wa gatatu niyerekeye amagara y'abantu. Ubujana ni ubumuga bukunda kwibonekeza ku bana bavutse, aho usanga bafise umunwa usadutse. Mbega ubwo bumuga bwoba buhari aho muherereye? Mbega mu buzi kwiki? Kuba babahereye mu ntara ya Gitega n'ahandi mu Burundi mu ndwiza, abaganga babinonosoye barategekanije igikorwa cyo gufasha abo bana. Bazokosora ubwo bumuga ku bana bose bazoba bishikiye ku bitaro bikuru vya Gitega, vyongeye bazovugwa ku buntu. Mu kiganiro muri sangare muri aka kanya tugiye kucirya nino ubwo bumuga. Ubumuga bwitwa ubujana ni ubumuga bukunda kwibonekeza cyane muri abo bana rero baba bavutse, usanga bafise uwo munwa umeze uko. Ubwo bumuga buratuma umwana adakura neza kenshi kubitewe n'uko atonswa neza, canke bitewe n'uko imiryango yoba ifise isoni yo kumushira habona, ugasanga uwo mwana arakumiriwe. Reka rero ducije nyino iki kibazo n'abatumire bacu. Twatumiye mushinga ntahe Sylvain Habana bakize, umuvugizi w'ishirahamwe Semabu. Ishirahamwe Semabu rivugira abagwayi, igisata kivugira abagwayi mu gihugu cy'u Burundi. Turaganira kandi na Ismael Nico yishimiye, umuhinga mu bijanye n'ubu bumuga bw'ubujana, akorera mu gihugu cy'u Burundi nawe nyene. Ikaze neza mushinga ntahe Habana bakize.
Murakoze kumikaze kandi murakoze kuba mwateguye kino kiganiro, kuko iyo ngwara mwavuze bwo bumuga ni ikintu gikomeye cyane mu gihugu. Kandi naramukije abatumire abari kubatwumviriza, ndaramukije n'umutumire mugenzi wanjye Ismail.
Murakoze cyane namwe mushinga na Ismail Nico yishimiye, tubahaye ikaze mu kiganiro muri isanga. Yego, turabumva. Ikaze neza mu kiganiro.
Yego, murakoze. Natwe turabashimiye kwa macu na kino kiganiro kivindwara ijyanye n'ubumuga bw'ubujana. Turabashimiye n'abatumire bariko baratwumviriza.
Murakoze cyane. Murakoze. Kumbure duhereye kuri mwebwe mushinga nawe Nico yishimiye, mwebwe murakurikiranira hafi cyane iyi ngwara ubu bumuga. Kumbure duhere kuri mwebwe iyi ngwara. Benshi baragira ibibazo byo kuyita ingwara canke ubumuga muri make yifashe gute ubumuga buba bwagenze gute kugira ngo umwana avuke gutya nkuko mwabikurikiranye na hafi cyane kandi musanzwe mubivura.
Eko murakoze ko tuba duce kibazo. Indwara y'ubujyana ni indwara ikunda kwibonekeza ku bana bato y'iyo avute, ugasanga umunwa munsi y'amazuru ntukunze neza, bigatuma umwana adashobora no gufungura atanke ngo avuge niyo yamusakuze. Rero twagiye ikintu byo biva ko kenshi kuri iyo ndwara, tubirabye ibintu bitera iyo ndwara ni ibintu biva ku bintu bishya nka bitatu cyangwa bine. Ikintu cya mbere ni mu gihe iyo umubyeyi yibungenze ataramenye uko yibungenze, usanga akunda gufata ibintu by'ibiyayuramutwe, ugifata bimwe bitango ni alikoro, itabi, mu gihe aba afise inda. Ibyo bintu birashobora kujya ku mwana, ugasanga umwana ari mu nda akiyagira ingorane n'ibyo bintu umubyeyi aba yarafashe. Ibijyanye na alikoro aribyo bintu biva ibiyayuramutwe nk'inzoga ziboreza cyane, abanywa inzoga, abanywa urumogi, itabi usanga ari kaze. Iyo umubyeyi rero yibungenze si byiza ko bifata, kuko biratuma uwo mwana agira ubwo bumuga, ashobora kuvukana ubwo bumuga. Ikindi cya kabiri dushobora kuvuga kuri ibyo kugira umwana avukana iyo ndwara y'ubujyana, ni igihe umubyeyi ashobora gufata nk'imiti itandukanye, bimwe abigira atabizi cyangwa abizi ntamenye igituma agafata ibyo bintu azi ko yibungenze. N'imiti na cyane cyane bita igabanya ibintu byo kugumira mu gisosa bita ngo ni convirision, bahita mu gisosa de medikama convirizifu. Iyo miti rero nayo niyo umubyeyi yibungenze irakunda guhungabanya ubuzima bw'iyo mbana iyo mwana afite, umwana agashobora kuvukana ubwo bumuga. Ubundi muti bakunda gufata ku bantu bafite indwara zo mu mutwe nk'intandara, imiti ijya miti bakunda kubaha iyo batabyitayeho cyangwa bayimenya hakiri kare, usanga igize ikibazo kuri uwo mwana. Ni imiti bita antipiretike. Iyo miti irakunda gutera ikibazo ku mwana kiri mu nda cyangwa ku mubyeyi yibungenze, ugasanga iyo miti iragize ikibazo kuri iyo ndwara, umwana agasanga arabukanye ubwo bumuga. Ikindi nuvuga cya gatatu bijyanye na karonda mu muryango, gashobora gushyikirana ku mubyeyi yibungenze uwo mwana, usanga aragize icyo kibazo. Bibagisha ngo ni antiseda familiyo, ndavuga mu kirundi ni nk'ibintu bijyanye na karonda, usanga bikurikirana ugasanga mu muryango haravuyemo umwana umwe yadukanyije icyo kibazo, ugasanga ibibye doro de genetike ni kondo kibazo ifaransa umubyeyi kuwo mwana n'umanazuvu, ugasanga mu mwana azobyara nawe harimo umaze ugira ubwo bumuga. Nibyo nashaka kuvuga byo bitera iyo ndwara y'ubujyana. Murakoze cyane.
Reka kumbure tugaruke kuri iki gikorwa irisekeza rigiye kuzoba mu ndwiza mu ntara ya Gitega. Turumva ko ishyirahamwe SEMABU rifisemo uruhara, hari ibiriko rirafasha muri icyo gikorwa. Amushinga nayo habana bakize byifashe gute icyo gikorwa twumva kigiye kuzoba mu ntara ya Gitega, aho abana bagiye kuzovugwa cyane cyane ku buntu kugira ngo bafashwe n'ubu bumuga.
Nagoma mbanze ndiri cyo mvuze gatonya, ariko iyo ubundi cyo mvuze mbanze nshimire umutumire umuhinga Ismael kuko arabisiguye bijya na James amuhigiye. Twe dufasha mu kuvuza abo bana cyangwa n'abakuze, ariko sinarinzi cyane cyane icyo bivako. Narinzi nk'imwe mugabo ndungutse dutatu. Nongere mbiye n'abari kubadukurikirana ko iyo ndwara kenshi cyangwa ubwo bumuga kwari ko batwumve havuga ubujyana, hari ahandi bakoresha imibare nko mu Kirundo yajya hegereye u Rwanda bakoresha imibare, hari ugira ngo abatwumva baze kumenya ibyo ko tubavuga. Ababa bazi imibare bazi ubujyana tubakora. Rero
turabashimiye
iki gikorwa ndetse gitanguye tubitanguye uno munsi, twagitanguye mwaka w'2018. Ubu twatumaze kuvura abana n'abakuze bagera ku 656. Rero icyo gikorwa ubwo giteguwe kizotangura itariki 8 ku bitaro bikuru by'Igitega, iyo bita Hôpital Régional de Gitega. Rero ni kuba gitekanijwe ngo twamu tugikora, tubaha ubufasha abafite icyo kibazo, tubagurikira amafaranga y'amatike abakura iyo baba akabashikana aho bavurirwa. tuwagaruka kandi tukabagaburira muri ico gihe umwanya bamara ku bitaro bagiye batabakiye ko bakogwa canke baje gukogwa imbere kwasomyana yabo tugaruka twafungurira ama mu nyuma yaho tugaca tubagira n'amafaranga babakoresheje ku bitaro uko niko muri usanzwe tubikora nuko bitunganijwe nako tugiye kubikora guhitariki 8 z'ukwatanu.
Murakoze cyane. Ni ukuvuga uzoza wese cyane uwifuza kuza gufashwa arabahamagara mukamufashisha uburyo bwo gushika nkuko mwabivuze gufungura byose gushikaho ashitse ni mukano mufasha muri uko kumuvura ubwo bumuga ni byiza cyane. Reka
naho yoba atahamagaye ariko akaba yabonye itangazo ushaka byumva twebwe ibikuntu ko shika kuri ico kiringo ku bitaro by'Igitega singwanga banze ahamagaye ni byiza ko biradufasha mugabo ngiye kuri warahamagara agakoresha amafaranga yiwe ashyize ku bitaro amafaranga yari yasubizwa
nziza. Ego tugaruke kumbure kuri kumushinga nahe nico yishimiye kubijanye n'impamvu dukunze kubona ubu bumuga akenshi bukunze kuboneka ruguru si cyane mu gisagara ariko ruguru cyane nkuko babyita mu Rwanda mu cyaro biba byagenze gute mbega bifise ihe sano kubana mu gihugu hagati kugira ngo baba aribo benshi bakunze kuboneke kwibonekeza ko iki kibazo
murakoze kuri iki kibazo mumbatite igituma iyo ngwara kwishi konda gufata abana bavuye bapukiye mu ntara za ruguru ngo bavuze bakunda kwita mu cyaro mu Kinyarwanda nubwo abantu bari iyo ruguru hagati mu gihugu hagati ababyeyi niyo biye bashoboye gusama imbanyi ni bake babimenya ko basamye imbanyi kuko ni bake bita kuja gupimisha ingwa ekogra kugira icyo bita ekografi canke iyo babonye ibimenyetso byabo bifashiza byo mu mihango bakaza kubasha kwibaza icyo byaba byabwe bituma byahagaze ugasanga kesi baba basamye bamenye ko basamye hanyuma hariya ruguru kesi aze ko inwera gatabi nutwa inzoga abatumirana mu miryango inzoga yahiye bagatumirana abana kamitabi kuko twamaze kubona yuko kesi ingwara iva ku bintu bijyanye ni abantu bakunda kunywa alcohol cyari muri make cyangwa inzoga zikaze isongo n'ibindi kana rero kesi niyo mico kiringo cyaho hantu baba bariye yasamye yigira ikaba ko yasamye kugira agirinde ibintu bimwe bimwe yo kwikingira ko kesi nagiye kwa muganga kumwe wasamye hari ibintu baca bamubuza ati uzuririnda ibi impanuro zo kwa muganga nico gihe ko baba bari hagati mu gihugu ni baba babyitaye ugasanga babigize gukwiye kutamenya ibyo nasanze ibyo bagiye gukorerako nakurushaho gise gutyo kibazo usanga abana ba ruguru nabi ngisagara kesi sicyo kintu kuko mugisagara bobo barabyitwararika cyane ibimenyetso bihindutse ni utakoca kwa muganga.
Murakoze cyane. Ego abanyonyi biradijwe rya Amerika baratangiye guhamagara ku mirongo ya telefone barafise ibibazo barafise ibyumviro ku batumire bacu. Reka duhere ku witwa Raymond Kezimana. Raymond ikaze neza.
Murakoze.
Eduzijwi Raymond ikibazo cyangwa icyumviro. Duzijwi.
Ati murakoze cyane. Nkunda kubikurikirana kubakurikirana ku mbuga za Facebook nitaho cyane amaposte mushyikiriza natange nimero nsomye wagitabivugaho abaza ati nk'abana baba bari ruguru cyane kure y'aho hantu abaganga bazoca kuraba abo bana barwaye mbego bararonka informasiyo yuko hari abo baganga cyane namba batagiraho niki tuzinduka kugira ubutuma bw'abaganga bw'abo baganga bushikire umuntu wese kuko izo ngorane zirashobora kuba ziri mu ntara zitandukanye z'igihugu ikintu nashima abaganga niki bakora kugira ubwo burwayi burushirizwa ngo mabubonekana mu bana bari ko baravuka nta kintu gihe n'ubwo tubona byagabanutse nashaka kubatiza gutabwira mpe umwanya abandi mbakure cyane.
Murakoze namwe Kezimana, murakoze turagushimiye. Ego
mushinga
nahe, ego mushinga nahe nicyo yishimiye kumburira ashaka kutubwira ibijyanye nuko ahora akora muri iki gisata cyane, ni hehe muhora muja kugira ngo mumenyekanishe ibijyanye n'iyi ndwara, ukwivugwa, ukwifatwa. Muri make hama turagaruka ku mushinga nawe habana bakize atubwire iri sekeza uko bari ko baragerageza kuri menyekanisha nabo nyine. Allo mushinga na Ismaele, muratwumva?
Yego ndabumva.
Ego mwumvise ikibazo?
Ati numvise neza ko biko biratwangarana ndine ibyo nifata neza.
Ego ntunga mushinga nahe. Allo umushinga nahe abana bakize nkuko umushinga nahe Ismaele yari yabivuze biracuwangarara gato kumbure n'abanywanyi niba ariko barutwumva neza. Reka kumbure tumira mate tugaruke tubagarure ku murongo wa telefone twizere ko biza kugenda neza. Murakoze cyane, turagaruka.
Ijya hirya ariko mata niki mwinyegera ariko aba niba kongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duhibuko.
Yego rata urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko birasi muhumuruka mana
sofe wenda unashaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwetu ni bugo
ndiye bugo
wiki n'ukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapa Combo taxi aji.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayizwaho na
La Benevolencia Brola.
Radio y'Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro murisanga ku munsi wa gatatu nk'uko twari bashikirije. Ni ikiganiro murisanga cerekeye amagara y'abantu. Turiko tuganira ku bumuga bwitwa ubujana abo mu ntara za ruguru mu Burundi, cyane cyane zegereye igihugu cy'u Rwanda kumbure no mu Rwanda, bayita imibari. Imibari ni ukuvuga aho umwana avuka afise umunwa usanga usa n'usadutse, rero bigasaba yuko agira ukuvugwa cyangwa ugukosogwa kuri uwo munwa, bamubaze ubwo bujana kugira ngo begeranye neza umunwa wiwe. Ereka rero tubandanye ku mirongo ya telefone kumwe no kubatumire turi kumwe no musituri kumwe n'umushinga nawe Sylvain habana bakize bavugira ishirahamwe urunani rw'abavugira abagwaye mu Burundi Semabu. Turi kumwe kandi na Ismaele nico yishimiye akaba ari umuhinga havura ingwara y'ubujana mu gihugu cy'u Burundi. Reka rero tuje ku mirongo ya telefone tubandanye n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika babandanye guhamagara. Turafise uwitwa Nshuti George. Amahoro neza Nshuti George.
Mahoro ndabaramukije.
Urahora komeye.
Ndashimane kuri
ni ni byiza cyane ikibazo cyangwa icyumviro kuri ubu mugabo bw'ubujana cyane cyane tubona mu bana
bo niko ndabumva neza ariko ndashobora gushyikiriza icyumviro
ego
nabonye ko no munsi kuri kino kibazo cy'abana babavukanye ubujana sinorinda kubisubiramo ubujana abantu benshi barazi icyo ari cyo gusa nashaka kuvuga ni uko icyo kibazo gikunda kuba kibonekeza cyane cyane ku bana ugasanga ni umwana apfuka afite umunwa usadutse umunwa hejuru munsi y'izuru ku buryo bishobora kuba bigorana ko yonka neza
ego
ibyo rero mu kibano ngaho tubaye turakunda kubibona naho atari ibintu bikunda gushika ku bana benshi mugabo abo bishika ko rimwe na rimwe turababona tukabona yuko bibatera uruhagarara mu cyane cyane mu kibano aho baba babaye mu buzima n'ukungene bakura evolution y'ukungene bakura bivanye n'uko ikintu bidakunda ko babonka neza hanyuma kandi ikindi nacyo ni uko aba babyeyi baba baravutse bari barutse nyine n'abo bana bavukanye ubujana nabo nyine usanga bakurana usanga baba bagufise umwitwarariko w'ukungene barose ibibondo bitameze nk'iby'abandi ugasanga rimwe na rimwe mu kibano baragomba nko kwikumira kivuga nk'uko ibyo rero dukunda kubona aho dutuye ngaha mu kibano kuko mwe n'ibyo bibazo biba byagiye birabasubira ahubwo rero uko tuba dutomboye mwe n'abagiraneza bakaza bakadufasha tuba tugize amahirwe kugira ngo nk'abantu bashobora kumenya mwe n'ayo makuru baze bagende ko ibyo bitaro by'igitera kugira ngo mwe n'ayo mahirwe ntatarabakisha basosoze mwe n'ibyo bibazo
murakoze cyane ereka tubonanye ku murongo wa telefone twakire Edrisa Bakungu. Edrisa uraho neza ikaze
n'ibyo mu majambo mbere yandi Kigali mu Rwanda
ni byiza
n'abashimiye cyane kuri kubasubiza mwadutumiriye kuvuga ngo iyo ndwara nyine izangamira abana cyane ni kuvuga ngo ndibariza abakomeza mwadusumiriye uko twakwirinda iyo ndwara nongera nkababaza ngo ya ndwara kugira ngo babashe kuyivura ibashe gukira bisaba iki inama batugira ni iyihe nongera nkisabira ababyeyi ko bagomba kwita niba bamaze kumenya ko bamaze gusama bakajya bitabira inama za muganga isuzumisha indishuro zashu kuva ku mezi atatu kugera ku mezi icyenda kuva ku mwana avutse ni ukuvuga ngo nyuma yo kwishora mu kunywa amatabi wo kwishora mu kunywa inzoga bitabire inama za muganga barengera umwana w'ejo hazaza uzavuka nabaza ngo abaganga nyine bafite ibisobanuro byinshi bagomba kutubwira kugira ngo twirinde iyo ndwara y'ibibari kubera ngo uyu mwana avukanye iyo ndwara y'ibibari nawe no ku ishuri bamubangamira baba bameze ko uwo mwana baba bamukiye mu bandi turashima ko mu Rwanda nyine bayivura bikagenda neza nta kibazo ariko agasigara kwa ya nkovu kugira ngo isibangamire neza hari imiti babasha gushyira kuri ya nkovu kugira ngo umwana nyine yongere yibone mu bandi bana yongere yumve ko ari umuntu yongere yumve ko afite agaciro mu bandi bana batugira inama y'ibisabwa byose no ku babyeyi kugira ngo umwana agire ubuzima buzirayohereza
urakoze cyane Idrissa urakoze kuri ibyo bibazo reka kumbura umuhinga mushinga nahe nico yishimiye arashobora kuvyishura kuri icyo kibazo cyawe wahereye ko mbega bo kwirinda guta ababyeyi amuvuga uti mbega ho bariho umuti ikibazo ciza umuti ufasha gukuraho iyo nkuvu umwana aba yaronse iyo bamaze kumukora iyo bamaze kumuvura yego duga kwijambo
Yego ndashimiye ndabashimiye ikibazo abadije bakibarije neza. Aya sindego umuntu yo kwirinda gute kugira umwana nasho kuvuka n'izongwara z'ubujana. Bo icyambere no shaka gusanga impanuro nuko abantu bakunda kuja kubaza impanuro kwa muganga. Hanyuma mu gihe bashaka gufata nk'ibijyanye n'imiti bivanye n'indwara babagwaye abantu bajya kubanza guhanuza muganga bakamubwira ikibazo afite akaba n'abapima hama akabwira barashaka kubaha impanuro zikwiye kubwira nyirate gufata umuti wari wose bivanye n'ikimenyetso cy'indwara abonye ngihe aba yibungenze. Hama kuba mama nabo bibungenze ikintu ushaka gutanga impanuro hari ibintu bakwiye kwirinda nk'abantu kenshi bakunda kunywa akagwa mu kintu ngo nakagwa nk'akerera bakwiye kwirinda kunywa ibintu bijyanye n'inzoga mu gihe baba bibungenze ibintu by'itabi bo byirinda ko kenshi nk'uko mwabivuze kare ni ngombwa kwenda kubonekeza kenshi hagati mu gihugu usanga abo bantu kenshi batamenya amakuru cyangwa ingene ibintu byifashe. Hanyuma ariko ni habaye bitangwa n'abaremesha kiyagwa hagati mu gihugu nabo nyine boroswa inyigisho nk'izo ubwo bashobora barasigurira abantu bato bato kuko nta mutumba n'umwe udafite abantu b'abaremesha kiyago amakaba inyigisho uzarababwira babasigurire bo mu gifasa bavuga ngo ni EPS education for sante bakaza barasigurira mu bintu nka mu bihe nka ibyo bibungenze ibintu kwe gukora n'ibyo badavuye gukora na cyane cyane mu kungwara yibutse arambwira abayirinde ko bo kwirinda gufata umuti wari wo wose batangiye kubaza muganga nabaye impanuro abwira ingene bo bufata n'abantu bafite indwara zo mu mutwe nabo nyine hari imiti n'imwe badakwiye gufata babaje muganga akamenya ingene abahinyanyurira umuti bakwiye gufata uwari wo. Hama ikindi nagarutse ko kinini cyo kwirinda bimwe bita alikoro ibirayura mutwe inzoga kuko usanga benshi pa nuko n'ubukene usanga bagiye kunywa inzoga barabicyo ko ryorenga babuze n'icyo bakora izo mpanuro ushobora gutanga. Murakoze
murakoze cyane. Hama ku muti waba uboneka werekeye ujyanye no gukuraho inkovu cyane cyane
donge nta muti yetse na uratogwa ngo kuvura iyo ndwara y'ubujyana
aravuze ati
aba ubuhinga bujyanye n'ikuzibaga bakahashona
ego
abone nakajya kugushimira ishyirahamwe sima buvugira abagwayi rirafashe muntu icyo kibazo kenshi cyo gufasha abo bana bafite izo ndwara bavukanye mu kubaronderera abaganga b'abahinga bashobora kubafasha mu kuvura izo ndwara z'ubujyana nazo bakoresha ubuhinga bwa siriviti barabaga hamakamenya ingene bahashona neza mwisi mike y'umwana umunwa ugasubira ugaterana neza nayo kuvuga ngo imiti yo yivura burundu iyo miti ntayo kiretse abo bahinga b'abaganga ariko nabagenewe n'akajya kugushimira ishyirahamwe sima muri kugira abagwayi igarisa rimwe kandi umuntu ukije kujya kubaronderera abaganga b'abahinga kandi akashobora no kubavura ku buntu kuko umuntu afite umwana afite icyo kibazo bamubonye baramuhamagara ati urazana umwana wawe tuzo mukugurira ku buntu tukose n'itike n'ibizomana imitsi uri kurya wahantu uvuze uwo mwana urumva ko abantu arabagira neza cyane babafasha cyane nayo imiti yo kwa muganga burundu ntayiriho isa kuvura iyo ndwara se kuyirinda kiretse ibyo navuze byo kuyirinda gukora mu gihe umuntu aba yibungenze ikindi gituma nta muti wo kuyirinda ubaho nababwiye yuko ishobora no kuva ku bintu by'akaronda urukurikirane urukurikirane mu muryango ngo nta muntu wo kurizira ubaho ego nicyo nashaka kugishyura kuri icyo
ego yanabajije ikijyanye n'umuti wo gukuraho inkovu kuko kenshi inkovu nayo nyene ni ikibazo gituma umwana yumva yikumiriye hoba hariho umuti ufasha kugira ngo iyo nkovu igabanuke cyangwa iveho iyo ariko aragenda kuru
ikijyanye n'inkovu uko umwana bamuvura ko haca iminsi niho inkovu igenda irahinduka yonyine abantu bose benshi barakomeretse baragira inkovu uko umuntu agenda arakura niko n'inkovu nayo ntihinduka ntatuvuga ngo ari umuti bwite wo kuvura inkovu ariko inkovu uko umuntu agenda arakura niko nayo ihinduka abantu benshi barabizi ko twakomeza batukira abana inkovu umuntu yari afite akiri umwana si usanga afite amaze gukura kuko umubiri nawo ugenda uriyubaka wonyine urabifite amantikoro cyangwa abasaza b'umubiri bagenda bariforomera umubiri wonyine ugasanga warirabuye inkovu yarafudije kandi kugira inkovu waragwaye nabyo n'ibisanzwe ntaho byomara amazi
Murakoze. Ego murakoze. Umushinga na Sylvain habana bakizi ya telefone kare katugoye hama turagaruka ku byo muri ko muravuga cyane cyane umushinga nahe nico yishimiye arabashimiye kubona muri muri ibyo bikogwa byo kugerageza gufasha kuvura aba bantu ku buntu muduge ku ijambo mu byo muri ko murashikiriza mbere ko tuva ku murongo.
Bishoboka ukisubiramo
ego twari twa murongo wari wacitse tuko turasigura kubijanye n'iki gikorwa murimo mu ntara ya Gitega cyo gufasha abagwayi kugira ngo tubandanyirize aho ingene kiko kiratunganywa umunywanyi bishu rya Amerika yari yabajije ingene mugenda mu ngo z'abantu kugira ngo mukimenyekanishe cyane cyane mu bantu bato bato hagati mu gihugu bakimenye babiture bashore kuvugwa.
Ego ibyo turafite intamba n'ubwo twakora kandi kogwa kuko uburyo twatangiye dukoresha twasanze ubwo buryo bugashikira abantu bose mu gihugu mugabo twaje dutera imbere aho hamwe tuko turakoresha biremesha kiyago ngo naho nagaruka akacaza intamba bagacasha kubyikiranya na rimwe by'abanyamwema ugasanga barasinye gatanga baratinye hanyuma akavuga ati abo bantu bagiye kutugamara amatike bagiye no kutugurisha bagiye kutugandaza nacyo gituma twaciye tuva i Bujumbura tujya dushima kubikora ruguru kuko twasanze abantu benshi batinya kuza i Bujumbura nk'umuntu wa ruguru avuga ati bagiye kundandaza noneho karabaye rero mu ncamake turafite ingorane zo kugira bashikire abantu bose mugabo turazisa duterukira mu ntara zose z'igihugu mu burere bw'igihugu abo ni bagerageza bagakoresha ubuhinga bwo kushikana amakuru kure tukacisha ku maradiyo amatangazo ntibaho bukera nani amatangazo yose avuga ku binyamakuru bitandukanye byo ngaha mu Burundi rero niko tubikora ariko twibaza ko bizotera bizogenda bitera bije imbere aho twibaza ko byo kwamushanjwa amagara y'abantu kiretse kutworeza mu gutuma impapuro impusha z'uko abaganga baza nuko twokora mu bitaro bya leta tugiye kwamushanjwa amagara y'abantu kudufashe nk'uko umuhinga ikimere cyo kwivuga baduhe bajye abantu bitabaremesha kiyago ibyo biracyagira ngo bishikire abantu bose.
None kuri cyo nyine tukiri kumwe mwifuza kuzovura abana bagira kuri bangahe niwe mugambi mufise kubijyanye n'igitigiri mwifuza gushika ko ku nzovura
kandi cyane nta gitigiri kivuga ati ibitizorenza ariko nk'ubu atiko dukora ku kwihangiro ryo tusha kuronka abana cyane n'abataravuga bafite imyaka y'abakuze bagera ku 50 ibiharo twiha kugira ngo bidufashe gutegura imiti ijye kubura kugira ngo n'abaganga baje hanze umwanya ibyo bajya kubafata ntihazagire umuntu azogira ndakozwe rero nk'ubu twiterekanya ko dushobora kubaga abantu 50 kuko imaze gushika rimwe gusa tukarenza 50 twagize 52 rero kuko twihangiro yuko tuzovura 50 ariko naho borenga yada ko baganga mbe mfata nakanya kwashimira kuko usanga bitanga aho bagiye mu cyacumba bakoreramo babagiramo abantu bashobora no gutaha isaha 8 z'ijoro bakiri ko barakora ukireye bagatangura gukora isaha 12 z'agatondo rero twebwe igihe cyabo ni gito bwoba iyo bagiye mu cyumba dako bagiye kugira na tuzi batiza kuko ifihangiro ko mu myaka itatu iri imbere umwana ufatamba n'ibirundi yoba afise umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri agifise akagorane k'imibare cyangwa ubujyane nabwo mubwira ko mbwira n'abantu ko burya si bijya tubona ku munwa gusa hariho n'ibindi bita ngo ubujyana bw'indani hajya kubibona ku munwa hejuru hari n'abo usanga bafise n'ikibazo indani mu muhogo aho usanga hasamye kujya nyine n'ibyo tuzayivura abantu ntibamenye ko ibya ndwara y'ubujyana cyangwa imibari ari hejuru gusa mu cyongereza niba bivuga neza ngo cleft lip cyangwa ari indani n'inyuma rero abantu babyumve n'uwakwifashisha indani mu kanwa yoza azoronka amahirwe yo kuvugwa.
Murakoze cyane. Ego tubandanye ku murongo wa telefone abanywanyi turafise Adolphe. Adolphe amahoro neza. Allo Adolphe, ratwumva?
Ego.
Uraho neza.
Ah?
Adolphe, uduhamagaye uri hehe? Kaze mu kiganiro ijwi rya Amerika.
Kagatunde mu gisagara cya Bujumbura ariko nkambuka mu ntara ya Gitega.
Mhm. Duga ku ijambo.
Ego nkaba nashaka kubaza kuri iyo ngwara y'ubujana.
Mhm.
Nagomba mbaze iyo ngwara yoba itegwa n'umukorobi cyanke yobite ifite umugera uritera cyanke ngoba iza ikwirikirana mu miryango.
Ego yavuze umuhinga yatugiye yuko mu miryango yego birashoboka yuko bishobora kuba biva mu muryango ariko ahanini aravuga ati ibiyayorabwenge navyo nyene birafise uruhara kumbure araza kongera kutundi umutwe yari yasiguye kubijanye n'ingene ingwara yaduka mu mwana. Urakoze cyane Adolphe. Tubandanye ku murongo wa telefone twakire na Norbert. Norbert uratwumva? Ego amahoro Norbert, ndunze ijwi ikibazo cyane cyumviye.
Ndabumva neza cyane, mbere na mbere ndashimire ikiganiro. Ariko se aho ngaho abo bana bafashwa bate?
Norbert, nituko turakumva neza, bishobotse wohagarara, wohagarara ugatumbira mikro neza tukakumva. Hagarara.
Ndimumuyaga.
Guma ku murongo gato, turakugaruka ko mukanya, urondera ahantu hatekanye hamubaze mukanya, reka tugaruke ku mutumire. Umutumire mushinga nawe Ismail nico yishimiye. Ikibazo cerekeye uko kubagwa kwaba bana kigenda, mbega bigenda gute, bimara umwanya ungana iki kugira ngo ubu bugwayi ubu bumuga bubagwe umwana yagiye kubagwa? Umuvyeyi yo kwitega yuko ari igikorwa kinga kimara umwanya ungana gute muri make?
Murakoze kuri ico kibazo. Kugira ubu bugwayi bukabanuke kandi umara gute umwana bamuvuye, iyo umwana bamuvuye neza nyine bakamubwira ivyo kubanza kumubaga n'abahinga babitubereyemwo, umwana amara umwanya mutoye nta kwezi akize yasubiranye, bapfa kumubaga gusa, imara umwanya muto cyane bongera ubwoba. Ako nkabona yego no guhamagarira bene igihugu babona abo bana bafite icyo kibazo ko bakwiye kubimenyesha ko izo ngwara zikwa ku buntu. Kindi nta mijano kuhaba usanga n'ababimenye naca n'abana usanga bakunda kubanyegeza kuko womenga barateye isoni berekana rero usanga bananyegeye mu gihugu ntibamenyekane. Ariko icyo nobaremesha iyo ngwara bajyanye abo bana kwa bahinga nk'uko babakora ku buntu bashyize tuzaga kamujyana, imara umwanya muto nta kwezi imara umwana aba yakibye, ni nk'inkingi imwe cyangwa ingazi ibiri umwana bagiye kumubaga, rero ubwo nyine baje kumubaka cyamuha n'imiti imara umwanya muto y'umwana aba yakira ibogira ubwoko kubatana kwambaga ku maganda babizobereyemo uko cyangwa bikunda gukorwa abikora ku buntu kuba tubonye n'akajya gushimya na leta yemeye gutanga ako kajya kaba abaganga bashobora kuza bakakubwira bakora mu bana ku buntu.
Murakoze cyane. Reka kumbure tugaruke kuri Norbert. Norbert, turacyari kumwe?
Ndakumva neza cyane.
Yego.
Nende kubabwira ni maze nshimwe rwa Amerika. Ku kiganiro kiza mwateguye. Mbona sinzi wenda mu Burundi uko bihagaze, ariko mbona abana mu Rwanda bahuye n'icyo kibazo wenda icyo kuba bavukana n'ubumuga wenda bwo gusaduka umunwa hejuru babafasha cyane. Ese i Burundi aba bana bitabwaho gute? Bakurikiranwa gute ku ndwara baba bahuye nazo nk'izo ngizo? Ese ubwo burwayi umuntu avukanwe abuterwa n'iki?
Urakoze cyane. Ego, umuganga umuhinga yari yagerageje kubidusigurira kumbure ino ronka kanya uze kugaruka kuri site ya internet ubucumvirize cyose biraza kugufasha. Mushinga naye Silva abana bakize turabizi yuko mukorana cyane no gushikira nganje ubujejwe amagara y'abantu kuri cyo kibazo cha Norbert kugwego rw'igihugu canke kugwego rw'amashira hamwe iki kibazo caba bana citabgaho gute.
Hello.
Ego nda mushinga ntahe abana bakize mwumvise ikibazo
cyatu nacumbise nagomba imbere ko nacishura mbanze nunganire umuhinga Ismail kubyavuze mu bisanzwe iyo tugiye iyo tubamwe abaganga kugira abavure nta mwanya munini bifata uko maze kubona hari n'abashobora gukora mu gitondo bahejeje nka saa mbiri isaha zine akaba atashe akamutekera indi yubabare akaza kubifatira muhira kuko babashonesha imizi zikurayo nta ngorane aheza ngo agire kimwe gusa tubatekera impanuro ababyeyi babo bana ko hamwe abonye icyo batera ubwoba cyaja kuvura ibegereye rero mu ncamake burya kenshi abahinga cyangwa bagamatuzana ntibavuga ko ari indwara oya si indwara kuko umuntu abagenda agenda abakomeye gusa babashatse kugira ngo amere neza se nk'abandi rero ko icyo gukwa cyitwaweho ibikorwa tuko tubarira mu gihugu twahagurukiye kuko dufite hanyuma yuko nk'umyaka itatu imyaka itanu iri imbere ko ata mwana uba afite umwaka agifite icyo kibazo rero niko tucyitwa yaba amashyirahamwe atandukanye akora mu by'amagara y'abantu yaba leta bishimushe bw'amagara y'abantu tubona ko ari ikibazo twese twahagarariye twahagurukiye kimwe gusa intambwe dufite ni uko mu Burundi atabahinga aturaronka bashobora kuza kubaga dusa iyo ndwara tubakuva hanze ibihugu bibaye bakunda kuva rero nubwo twizeye ko mu minsi iri imbere hariho porogaramu kuzoza kwigisha abaganga bo mu Burundi kugira ngo nizeye turaguma tuzerize turindira ko bava hanze abaza kudufasha kino gikorwa.
Murakoze cyane
rero ni kibazo kitayeho kuko uburyo buraboneka bwo kubarihira ubushakashatsi bw'amagara y'abantu ntacyo budakora mu gutanga impushya kugira abaganga binjire mu gihugu no kubaha aho bakorera rero ni kibazo niko ndaraba kitwaweho mu gihugu cyacu kandi twizere ko imyaka itanu iri imbere atamuha turafite umwana akunda mu ndwara amaze gutangira kugenda.
Murakoze. Ego tugaruke ku mushinga na Ismail nico yishimiye abana baragira ikibazo cyane cyane iyo bariko barakura konswa kuko bafise umunwa umeze kuriya ababyeyi bikabagora turumva yuko hariho uburyo bwo kubaha amata bugenewe abana nk'aba ku muvyeyi yoba afise umwana nk'uyo afise ico kibazo cy'uko umwana we atariko aronka neza yokoresha iki kugira ngo amwose ashobore kuronka amata canke amugaburire neza bito bitaginze kugorana yo wa muhanurike.
Aro ego koresha nico kiringo umwana abameze nkuko ari umwana mutoyi biragora umubyeyi biramugora n'ibimworohera ariko ari yaranja nk'ifungurwa akazimufungurira akazikira kujya kumusururu agacakoresha akayika akazaramuha akazaramika nkiko mabirebere naho aramufasha akazaramufyongera kuko no gukweka niba bimeze neza kuko umunwa no gufunze neza ariko niyo mpamvu umubyeyi kenshi biramutwara uburyo burebure kuko nawe nyine ntababyishimiye ko umwana we aba yakokanye ubwo bumuga ariko nta kundi icyo akoresha abwira mugaburire ari nk'ifungurwa arazifungura indyo zoroshye akazigira nk'ubuyi arizaramutamika kugira zaramira uko kweke nawe nyine biramugora amenye ujya atari karakora ko ntabafunze umuntu yego nuko nshaka kugisigura kugira abashoboka bari uwo mwana.
Turumva ko kandi hariho amabibero canke uburyo udukombe abana bakoresha baba batwita gute twari tumvise ko hoba hariho udukombe novuga speciale bakoresha byo bari byo
uko dukombe bakoresha tukomba kumera nk'icyo bisanga ni bibero n'agakombe gasanga gafite umurumyo urumite ariko akantu hejuru gatoboye umwana ashobora kuzara kwekera mu kinga akamufyondera
turaboneka mu isoko
ashaka kuturonga atari nkaba bari ahantu ateye imbere rero nkuko mwabuze abantu benshi bo mu cyaro cyangwa mu misozi yegereye kure birabagwa no kuronka umujyi bwo kugurumbwa bukombe niyo mpamvu mvuga ko boci bashobora gutwara mu bimu kumufungurira ashakoresha akayiko mukira bamworohereze ashobora gufungura umwana agira ikibazo.
Murakoze cyane, tugaruke ku mirongo ya telefone. Turafise Alexi. Alexi, ikaze neza.
Murakoze. Nitwa Alexi. Umwana Alexi merereye mu mujyi wa Kigali. Nagira ngo mbaze ubutumirwa. Iyo ndwara y'ubujana wayibona gute? Nk'ibihugu byacu by'ibiyaga bigari. Ese yaba yandura ku buryo bunini cyane, yaba yandura ku buryo buteye inkeke, nangwa se hari icyo abaganga bakora kugira ngo bihagarike?
Murakoze Alexi. Murakoze Alexi Mushimi na Ismael. Urumva abajije ku rwego rw'akarere iyi ndwara yifashe gute, mubona arikira ho na canke ibandanya yibonekeza, mubibona gute? Hello.
Hello.
Ego
mu kare duherereyemo kuko duhe mu kare kishi nuba ku kigere kisagara cha Bujumbura canke kari mu kiyaya Cimbo. Mu kare kiyaya Cimbo nkuko babivuze iyo nkwana ntikunze kwibonekeza cyane kerekitse nk'mu bihande bimwe bimwe nka biri mu misozi kure niyo iyo nkwana mba kishije kuba yibonekeza nayo si ibintu nk'mu kare turimwo barashoboye kuyirwanya abana bose nabo barabonetse baravuwe nabo bagisigaye nabo babandanya bahimiriza batanga ubutumire ko aho umuntu wese afise uwo mwana afise icyo kibazo ko yo haro ni nimero batabatanga kubwira aronswe ku buvuzi kubura rero no kuvuga mu kare turimo Cimbo abana nkabo ntiyakibonekeza cyane nuko nje nta mpamvu zo kumva kesi baza kuronderera mu madisitirikti mu gihugu ari iyo kire igisagara. Yego,
murakoze cyane. Mushinga na Sylvain habana bakize muri Semabu muriko murafasha abantu kuronka ubu bufasha bwo kubagwa kugira ngo bamere neza, mukaba bafasha ku buntu. None mbega iri sekeza ni ryarangira, ubundi ubu buryo bwo kwivuza ubu bumuga buba bugurwa ngahe, buba busaba amafaranga angana gute? Ni abo bantu batazoronka ayo mahiga yo kuja muri iryo sekeza nkuko muriko murabahamagarira mu bisanzwe bisaba uburyo bungana gute?
Nisanzwe iyi burya bifatwa nk'indwara nicyo bita ashiriji etetike kugira umuntu ase neza. Nicyo gituma ikintu igikorwa kizinge cyane aho nibaza ko abarundi urabye abo bana ababyeyi babo nibashaka kuronka amafaranga yo kurira kuko twarabajije aho usanga ari igikorwa gishobora gutwara miliyoni 6 n'ibihumbi 200. Rero reka cyo ndaruka mpumuriza abarundi ko utazogira amahirwe muri uku muri sekeda ko mu nyuma yaryo nyuma y'amezi 3 tuba turi ko tubakora utazogira amahirwe yo kujya kuvuza uwiwe ntacyo biba kindi yamubamye ko ariko nareme kuko nk'uko yadusuye gukora mu kwezi kw'icyenda cyangwa mu kwezi kw'icumi.
Murakoze cyane. Bakoze cyane Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro murisanga kuri uyu munsi wa gatatu. Turiko twiheweza indwara y'ubujana, imibari indwara y'ubujana ni hamwe umwana muto abafise ubumuga bwo bwibonekeza avukana aho usanga afise umunwa usadutse, umuntu usadutse. Rero mu gihugu cy'u Burundi mundwiza abahinga babinonosoye biteguriye gukora isekeza byo gufasha abo bana bazokosora ubwo bumuka ku bana bazoba bahishikiye ku bitaro bikuru vya Gitega. Ibitaro bikuru vya Gitega vyongeye bazovugwa ku buntu. Rero ishira mu Semaburi rabahamagariye mwese rero bavyeyi muwa mufise umwana afise ubwo bumuga kwitura abo baganga abo bahinga ku bitaro bikuru by'intara ya Gitega aho bikazoba bitanguye kuva ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu ukwezi kwa gatanu niho bazotangura ubwo buvuzi radijwe rya Amerika rero nkuko bisanzwe mubandanye mushikiriza ibibazo n'ivyumviro ku rugaga rwacu rwa Facebook aho mushobora kwandika nimero zanyu tukabahamagara mugashikiriza tukabashira ku murongo mukabaza abahinga n'abatumire kuri no munsi ego none mushinga ntaye Ismaele niyo muri ko muraraba impamvu kumbure umuvyeyi umwe cankuri yabafise ugukekeranya cyangwa gutinya kuzana umwana wiwe biba bivuye kuki kuko hari gihe twumva bamwe mu bavyeyi bavuga ko batinya gutwara abana babo kwa muganga bavuga yuko kumbure nibakura bizohera bizokwiyugara umuvyeyi nk'uyu wo muhanura iki mbega birashoboka aho umwana avuka ameze gutyo ugasanga uko agenda akura bigegenda birugarika nkuko bobo babikeka
nakoze kuri cyo kibazo mumbatize umwana avukanye ubwo bumuga atagiye kwa muganga niyo shobora guhera na gatoyi uko umunwa wagutse hajya hagutse ahubwo kwakura umwana bamugiriye nabi mu gitabo cyo kwa muganga kuko ukwakura ni kumubiri ubandanye ukomorora ugacyo bandanya waguka usanga amaze gupfura bisonagora nabwira mukorije aho hatanwe bahasosore abantu abahagutse icyo nuhanura rero abati wari magikikira gituma abyi bishanga mikijanya kuvuga iyo umwana mukanye bwo bumuga ikibano cemenga arakengeretse benshi usanga banyegeza aba bana bibaza ngo bo batwenga mu kibano usanga iyo barasha no gutinya kuza kuberekana kwa muganga niyo mpamvu nanavuze ati yabishobotse gukwigisha abaremesha kiyago bagashobora gusigura neza k'iyo ndwara iyo umwana mukikanya akiri mutoyi akira neza atangorane mba bikesha ko ubushanganizi bw'amagara y'abantu uforoma nk'uko basanzwe ubikora ukigisha abaremesha kiyago kuko basanzwe ba mu banyagihugu bato bato mu mihana hose bakabegera bakabaremesha bakabakoramo ubwo bwoba bakabereka yuko byose bishoboka iyo umwana avuye kwa muganga kuko iyo bamugumije muhira uyo mwana bamugiriye nabi gusumba uko bari kubyerekana rero wabuze ati mbega bwo shaka gukira iyo mwana bamuretse ngakure niho ushaka gukira na gatoyi iyo batamenye kwa muganga hakiri kare ngo bamugirire ubwo buhinga bwo kubanza kumubaga hanyuma bamushone bamuhe n'imiti uko mizi mikeye umwana aba yakize iyo batamenye kwa muganga bamugiriye nabi ibi gatere sore nabyo bubyerekera nina nka nasabye ko cyane nk'uko zangwa bikora cyangwa amagara y'abantu kwasha kwigisha no guforoma nko kwasha n'ubikora kwigisha bari misaki yago bakaza baratendera gati mu gihugu ko gira sana bikora ku ngwara za malaria ni ngwara zo gufungura nabi niyo sanga bisitwe cyane bari misaki yago kugira bimeze abantu baje kwa muganga nico kintu cyo kugishiramo bo bugihejwe kuba buri hajya hasi nyine ngo ni gisho byo ni gisho ya district baraho hantu cyane sande do santi biri yegira aho hantu ni gisho cyabo cyo zasinyara uwo mwana wonetse nko yo gobo nuko ni nk'ubuntu babubonetse ko kwamagara abantu bavugwe nge bubonetse bagasabwa ati abana akabara amaze kubayerekana cyangwa kubidentifya ati bagata abana naba barahagwa mu karere ko bojya mu kwa muganga kugira ashe kuvugwa iyo ngwara nayo si ino iyo atanye kwa muganga ingwa isha gukira atamushonye kandi yakuze naho bikabisa buryo buribure kumva umuriro waramaze gukomorora hose murakoze n'iki niyo nshino sha gutanga icyo kibazo murakoze namwe
reka tuje ku murongo wa telefone ubundi munywanyi w'ishuri rya Amerika murantunga ndabwiye ko ku murongo wa telefone munywanyi avuye ko ariko mbere yuko dufata kandi kabazo mushinga ntahe haba nabakize irindi sekeza nyuma y'iri inye rizoba riryari kumbure abatoronka amahigwe kumbure bari mu ntara ya kure cyane cyanke babona bizobagora cyane n'iryari muzosura kugira isekeza nk'iri kumbure muri uno mwaka nyine
nika ntanye ikigo cy'amerezi kuko amatariki yongora kugira amatariki tuvuga n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu na cyane cyane ibitaro tuzokorera ko tuba tuvugana n'umwanya w'abaganga b'abahinga bazoronka ariko icyo nabwira abarundi bari kubatwumviriza ni uko nitwaye za gukora muri ukwezi kwa gatanu tuba dusaba gukora mu kwezi kw'icyenda twama tubigira nyuma y'amezi atatu cyangwa ane rero utazogira amahirwe yo kuzana uwiwe aho bukera twamuhaye ikaze aza kurikirane mu kwezi kw'icyenda
canke mu mpera z'ukwezi kumunani.
Murakoze cyane nkuko muvyumvise mu kwezi kw'icyenda muzosura muronke ayandi mahigwe kumbure tuzoronka kanya ko kugarura umutumire mushinga nahe abana bakize asubira bibutse asubire abahamagarire mwitabire ubutumwa bwabo radijwe rya America samiranira i Washington DC.
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya America yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,995 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,466 no kuri kilohertz 17,530 radio Ijwi rya America radio yanyu.
Radio Ijwi rya America ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga turiko turaja ku musozo wacu no musi tukako turaganira kubijanye n'ubumoga kubujana mu Rwanda babyita imibari cyangwa ibibari ubujana hamwe umwana avuka afise umunwa usadutse ariko hariho uburyo bwo gukosora ivyo niko nivyo turako turaganira n'abatumire bacu mushinga na Sylvie habana bakize mwishira hamwe Semabur iri koreragerageza gufasha ubwo bumuga mu ntara ya Gitega mu ndwi iza hazoba isekeza ryo kuvura abana bavukana ubwo bumuga. Turi kumwe kandi ku rungwa telefone no mushinga na Ismail nico yishimiye umuhinga mu buvuzi bw'iki kibazo c'ubujana. Reka rero nkuko dusanzwe tubikora duha karyo abatumire batubwira akajambo ka nyuma impanuro dusozera duhere kuri mwebwe mushinga naye abana bakize muri Semabu.
Ego murakoze murakoze cyane kuri maya maduhaye jere icyo nosozera mbuga ni kubarikira abari ko baratwumviriza tubasabe abadafite icyo kibazo bagishikane kure gatubwira abitegezwa kuja bafishe kibazo kugira ngo aho bukera umubyeyi afite umwana afite ukanenge cyane n'ubukuze afite ukanenge aze kugira ngo atakorere dusaba ko twemitse mabu tubasubiye kubarikira abarundi afite icyo kibazo n'abatagifite kugira ngo badushikanirwe ubutumwa kure bishoboka kugira ngo turabe ko buri umwana yoba yaravukanye icyo kibazo nasi twitege abandi bazovukanye icyo kibazo ariko bakivukanye ubu bose bazaronka amahirwe.
Murakoze cyane murakoze cyane. Ego reka duha karyo n'umushinga nawe Ismail nico yishimiye nawe nyine umuhinga mu byo kuvura ubujana tubwira akajambo ka nyuma dusozera murakoze cyane.
Ego kandi turashimiye abatanganije ikiganiro kwa yiyumviriye kuvuga ku ndwara ijyanye n'ubujana. Ubwa mbere ikintu nohereza ko ni indwara umenga yari ikengeretse itigeze yitabwaho cyane ni nayo mpamvu usanga umenga ni mpaka tunze kurondera abaganga bapa hanze ariko nungaba ushobora kuboneka ubwo dusanga dufise n'abaserivisi spesiyalisite abahinga b'abaganga mu kuvura mu kubaga ariko kenshi dusanga zari indwara zari zikengeretse zititaweho cyane. Tukaba dushimiye rero aya mashyirahamwe nk'iri shyirahamwe na cyane cyane Semapu cyangwa iri pingo kadere d'expression de marade donc ishyirahamwe ritubwira abagwayi bavugiramo ryashoboye kwitaho kino kibazo kijyanye n'indwara z'ubujana kuko zari zaraguye iminsi yahera imana niyo bitura. Ariko rero tukaba turebesha ati nabandanye ngo urugamba ariko ko zarasigura yongera arondeza abantu kuko ni igikorwa gihambaye cyo kwita babanza kujya guhiga hagati mu mihana itandukanye barondeza abo bantu bagize izo ngo bavuhe ngo ubumuga ubu rero bukaba ariko baragabanuka busye hagati mu gihugu kandi nawe akaba ashishikara barondera abavura abasabira ubufasha ku baganga. Yadusaba rero yuko n'ubushikiranganji bugizwe amagara y'uburezi mu gihugu cy'u Burundi bwosha guhimiriza iyo ndwara nayo ikitabwaho cyane kuko kenshi usanga n'indwara umenga ntiyitaweho mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi ntibwitaweho cyane izo ndwara ntizitaweho cyane ko nazo kuko zishyira nkama
gatya kumuje kanyo ko ni bindi ngwara gitawe mu kiga kigwanye
urakoze cyane
abonetse bakarwe
ego murakoze cyane gose turabashimiye reka kandi nongere nshimire n'abanyonyi bishwe rya America bahamagaye bagashikiza ibibazo n'ivyumviro ndashimiye na Geoffrey Mutagoma yafashije mu buhinga bw'ivyuma mwari muri kumwe naho yanitangira ishaka muri micro ndashimiye mwese twateramanye mugira umugoro wa mwiza.